Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekezo rya 2024 nzero umwaka wa 2024 nshuti namwe bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikira muherereye ni rya sango rya makuru mu Kirundi aza kubagitwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Haravugwa uruhigi rw'abanyagihugu b'abanyarwanda kuvaho leta y'Uburundi ifatira ingingo yo kugara imbibe Uburundi buhana n'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda. Abanyarwanda bashika batandatu bakamaze gufatwa n'igipolisi baja gufungirwa mu buso butandukanye ngo mu vyo bariko barabazwa harimo igitero cabereye ivugizo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mbere y'ugwaruka w'igihugu ca Congo asaba ugwaruka w'igihugu kibanyi c'u Rwanda ngo gwikureko ubutegetsi bw'ico gihugu ngo buruboheye amaboko imugongo ngo n'amajambo ateye isoni kandi abibugwanko. Ivyo bivugwa na Daniel Ngendakumana arongora runani muzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi MIJEB. Abadandaza bafise ibibanza ku isoko ryo kwijabe mu gisagara ca Bujumbura bahoze babikose mu nyuma akavyegurirwa n'umukuru w'igihugu basaba yuko iyo ngingo yo kubahirizwa kuko batanguye kujamwo akajagari kubera bahoze ari bene ibyo bibanza ari abategetsi bariko bashaka kuvyihagira bakoresheje igikenye. Aya n'ayandi mu kanca tubabwira Adonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mwahise mu radio Inzamba agateka kawe n'amakuru tuyahere mu gisata c'ubutungane. Haruhigi ku banyarwanda baba mu Burundi ruko rurakogwa n'inzego ziperereza. Amakuru ashikira radio Inzamba agateka kawe akavuga yuko abanyarwanda bashika batandatu bamaze kumenyekana ko bafunzwe mu busho bw'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura mu vyo babazwa ngo bijanye n'igitero cabayivugizo muri zone ya Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Bonfisi Nyonge.
Amakuru atangwa na bamwe mu gipolisi n'imbonera kure zikorera ku ngoro y'umugambwe Sende David muri zone Ngagara havuga ko bamaze iminsi babona abantu bazanwa mu busho butandukanye mu gisagara ca Bujumbura bagizwa ko ari abanyarwanda. Abafashwe babanza kuja gusambishirizwa mu ngoro y'umugambwe Sende David muri zone Ngagara mu nyuma bamwe bakajanwa mu iperereza abandi bagacajanwa mu busho bw'amazone atandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Ayo makuru nyene akavuga ko muri zone Bwiza kuva ku wa mbere hari abanyarwanda bashika batatu bahapfungiwe. Aya makuru nyene ava muri polisi avuga ko inyamirambi zitegekwa kubaka ibibaranga no kumenya ko koko ari abanyarwanda bakasabwa kandi kubabaza ubwoko bwabo ko ari bahutu canke abatutsi. Ikindi babazwa nico babazi ku gitero cabaye ku mutumba wavugizo muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Ayo makuru nyene abandanyamisha ko babiri muri yapfunzwe barekuwe ku muhingamo w'ukuri wa gatatu umwe akaba ari umukozi w'ishirahamwe Volcano ryo kunguruza abantu hamwe n'uwundi yaje kurekuzwa n'abakozi b'ishirahamwe gita hamagara y'abantu ku isi OMS nk'uko amakuru avaho bari bapfungiwe abandanya bivuga. Radio Inzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone Petro Karaver Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano ngo bagire ico bavuze kuri iryo higwa buhongo ry'abanyarwanda mu Burundi. Tubibutse ko inyuma y'ugagwa ry'imbibezo hasi Uburundi buhana n'u Rwanda umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Martino Niteretse yari yasabye abajeje intwaro gukurikirana abanyarwanda ba mu gihugu maze baheze basubizwe iwabo.
Leta y'Uburundi rikira bunyanga amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu gutoteza abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo bivugwa n'umushingwa manza Vital Shimirimana arongoye Runani Forsk Vitali Shimirimana akavuga ko amategeko y'uwo muryango aho uburenganzira abanyagihugu baturuka mu bihugu bigize uwo muryango kwishyira no kwizana mu kuva mu gihugu baja mu kindi gihugu. Vitali Shimirimana akavuga ko bitumvikana ingene aba banyarwanda batandatu bafatwa bagafungwa leta ntivuge aho bafungiwe kugira ngo bashobore kuronka n'ababuranira. Vitali Shimirimana akabona ko iryo ari inyangwa ry'agatega kazi na muntu kubwiwe ngo hamwe aba banyagihugu bariko baratotezwa na leta y'u Burundi wo kwitura sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ubwo rubanza gomara umwanya muto. Tega matwi Vitali Nshimirimana karongoye urunani Fosk.
Ibyo bariko barakora ejo abo banyagihugu bariko baratotezwa ejo bakagenda kwitura ama ijya sentare ya Afrika y'ubuseruko n'ukuri urwo rubanza ruzocirwa mu munsi umwe. Iyo sentare izocura urubanza yemanga yuko leta y'u Burundi yaho nyanze amategeko agenga umuryango kubera yuko abanyagihugu cyangwa ibidandazwa biba bifise uburenganzira bwo kujya ku mupaka bakava cyangwa ibidandazwa bikava mu gihugu bikajya mu kindi. Ikigira kabiri ni uko kubyerekeye agateka kandi na muntu none umunyagihugu bivugaye imbibe bakava bamugariye ko akaba atagurutse cyangwa ngo ace yinjire mu kumupaka w'igihugu bidakurikije amategeko uheza ukamuhiga kubera iki. Ni ukuvuga yuko muri icyo gihe leta y'u Burundi ibiriko irahohotera umunyagihugu yatezwa kuronka uburenganzira bw'uko hamwe hagize ikibazo abazwa bamubaza ku mugaragaro bakamubaza kandi hariho abamwunganira. Ikibazo umuntu ashobora kwibaza abo bantu batandatu bapfungiwe hehe? Ni kubera iki leta cyangwa intwaro batavuga yuko ariho abantu bafashwe hanyuma ngo bavuge n'icyo babafatiye hama ngo bahe n'abashingwa manza babashigikire bashobore kwisigura hariho ababyumva? Hanyuma rero ibi twibaza yuko ni bya bindi bisubira gutuma imigenderanire y'ibihugu itituka hanyuma bikazanamwo n'ihungabanywa ry'agateka kazi na muntu hama bazobyishura nabo. Umushikiranganji yafashe ingingo hamwe na sebuja umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubona umurenga umwanya umwe bashaka kwisubiriza amategeko.
Uwo yari Vitali Nshimirimana kabarongoye urunani Fosk. Iryo fatwa ry'abo banyarwanda ribaye rero mu gihe leta y'u Rwanda yicishije kucegera cy'umuvugizi wa leta Ale Mukuralinda yaraheruka kuvuga yuko leta y'u Burundi mu vyijejwe harimo gukingira umutekano w'abanyarwanda bari mu Burundi mu kurindira ko batahuka mu gihugu cyabo cy'u Rwanda kuko leta y'u Burundi ivuga yuko itakibashaka. Kurikira Ale Mukuralinda n'icegera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda.
Si u Rwanda rubuze kujya kubashaka, ibyo birumvikana. Umupaka bawufunze nta nubwo ari inshingano z'u Rwanda kujya mu kindi gihugu kitabifitiye uburenganzira. Bivuze yuko rero ni inshingano za guverinoma y'u Burundi, ni inshingano z'ubuyobozi bw'u Burundi kurinda umutekano w'abanyarwanda nubwo batabashaka. Babivuze ko batabashaka byumvikanye, birasobanutse. Ubu igikurikiraho ni iki? Ni ukubafasha kugeza igihe bagereye iwabo ntawe uhungabanye, bakabashakira inzira akaba aribo bazigaragaza. Niba badashaka ko bakomeza kuguma ku butaka bwabo, bakabashakira inzira bakabwira ati ziratekanye, noneho bakabafasha kugera hano mu Rwanda. Kuko ni inshingano za guverinoma y'u Burundi kurinda umutekano w'abanyagihugu nk'abarundi n'umunyamahanga wese n'undi uwo ari we wese uri ku butaka bw'u Rwanda. Niba unanamwirukanye rero uramufasha kugira ngo abashe gusubira iwabo mu mahoro. Ku rundi ruhande, ubwo umunyarwanda uri hano abyumve. Niba mu gihugu runaka bavuga ati ntibagushaka, nta mpamvu yo kuvuga ngo urajyeyo.
Nayo mu runani mpuzamakungu rwaruka rw'abarundi MIJEB ruriyamiriza amajambo aherutse gushikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yateye akamo rwaruka w'igihugu cy'u Rwanda ngo rukureho abategetsi b'ico gihugu barufatiye amaboko imugongo. Amajambo akabiba n'urwango kandi agacanishamwo abantu. wo muhari ugasaba ugwaruka bwo mu bihugu vya karere ko mu biyaga binini binini na cyane cyane ugwaruka bwo mu Rwanda kwimamatwi wewe safise amajambo mwe nayo rukirinda abanyepolitike barukwegera mu bintazi kumvo zabo Daniel Ngendakumana arongoye umuhari Mijeb
twaguye mu gahundwe twumviseho umukuru w'igucu Burundi adohoka cyane ku mabanga yiwe agahamagarira urwaruka gw'ikindi gihugu kwigumura ku butegetsi bwacu abatari bake bari bagerageje kubisigura babinegura ariko abamwegereye bakagerageza nabo kubisobanura gushasha ariko twebwe ibyo ntibyadutangaje kuko iyo isa nk'ibyabaye ingeso akaba agaragara nk'umuntu yabigize ingendo bica bidutuma kwibwira ko atari ugusamara bisanzwe ahubwo ko yoba ari ya ngendo ijyanye na za ideoloji zibi kuri ibyo rero twebwe nk'umuhari w'ugwaruka rw'abarundi turamenyesha ibi bikurikira icya mbere nuko tubona ko yaciye kubiri n'amabanga jejwe wishimikije ibwirwa shingiro hamwe n'indahiro we nyene yarahiye imbere yuko yimikwa muri ayo mabanga iramubuza kuja no gushikiriza ibyiyumviro bigumura abantu iramubuza gushikira ibyiyumviro bigabura abantu bikanahotera na kiremwa muntu turitandukanya cyane n'umuntu wese yaba uwa politiki yaba n'undi ari mundi mugwi uko yita kose akaba ashira imbere amacakubiri n'izindi ideoloji zivangura hamwe n'abahamagarira ugwaruka mu bikorwa by'intambara turahamagarira urwaruka rwo mu karere muri rusangi urwaruka rwo mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko kudaha agaciro bene izo mvugo abanyepolitike bashira imbere mu kubatanga ko inkuka ahubwo bashira imbere ubumwe arizo nguvu zabo zikaba n'inguvu z'igihugu mu kucubaka kugira ngo babere akarorero Afrika yose hamwe n'isi ibatamarira duteye akamo urwaruka rw'u Burundi kutajana nyabahururu gushishoza no kugendereza imbere yo gukora icyo cyose botumwa tukamenya ko politike zivangura izo zarataye igihe twe turabarundi tubibene mugabo umwe dusangiye umuzi tugasangira gupfa no gukira
bona ruhusha tuzosaba uwariwe wese kugira ngo twigwanire ibyo byarabishikizwe na Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho hari ku munsi wa kabiri i Kigali aho yariko yugurura ibikorwa by'ibiganiro by'igihugu akaba yariko yishura ku majambo yise ibitutsi amazi minsi ashikirizwa n'abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Congo Evariste Ndayishimiye hamwe na Antoine Felix Tshisekedi Ndayishimiye akaba aherutse kuvuga ko azofasha abanyarwanda kwikura ubutegetsi bwabo bubi nayo Félix Tshisekedi akaba yavuze yuko azokura igihugu cy'u Rwanda ku ikarata y'isi Perezida Paul Kagame ati naho tutihuse kubishura bazote babone yuko bibesha kandi bibesha cyane Paul Kagame
You have seen I have not answered these insults that
Narabonye ko ntigeze nishura kubitutsi biva mu manuko no mu burengerazuba bijya ntivyica sino bikora kuko siko kamere kacu ariko uko umwanya ugenda niko bazokwiga ikintu kimwe bazomenya ko bihenze yego ko bihenze cyane narabwiye abagenzi bacu abagenzi b'ibihugu bikomeye ko iyo hageze umwanya wo gukingira igihugu cyageze amakuba umwanya muremure ntihagire uwuze kugitabara nta rusha nkeneye gusaba uwo ari wese kugira dukore ico dutegerezwa gukora kugira ngo twigwanire nabivuze ku mugaragaro ndabibwira abo byega kandi nivyo bizoba
in broad daylight I have said it to those who matter in this problem And that's what is going to happen. You go home, sleep, there will be...
Nimwiryamire nta kintu na kimwe kizojabuka urubibe rw'akagahugu kacu gato ahazogire uwuhirahira muravye aho twari mu myaka 30 heze nta kintu kibi kirusha gishobora kudushikira ibyo bisigura ko udushize mu mwanya wo kwibaza kugira udusubize muri biriya bihe atacu tuba tugifise cyo guhomba tuzorwana nk'abantu atacu bafise bahomba kandi ntiyazobura uwuvyishura
We will fight like people have nothing to lose. and somebody will pay the price.
Yari President Paul Kagame arongoye igihugu kibanyi cy'u Rwanda imbere yo gusozera ano makuru tutandukire igisata kijanye n'iby'ubutunzi hari ukutumvikana hagati y'abanyeni bibanza n'ababikose mu isoko rya Jabe mu gisagara cha Bujumbura ababikose bavuga yuko ingingo y'umukuru w'igihugu yabuza abadandaza kwa tusubira kuriha abo bakoteye banyeni bibanza ngo kubera harimwo abategetsi iyo ngingo y'umukuru w'igihugu ngo bariko bayitera ivyatsi abo badandaza basaba ko ingingo y'umukuru w'igihugu yo kubahirizwa bakavuga ko ari banyeni bibanza bakabyakwa bigasubira uminwe yababipanze. Reka inkuru tuyibaze Alexandrine Keza.
Icyo cuka kibi kirangwa mu badandaza baronse ibibanza mu isoko rya Jabe nabo babikoteye caturutse ku ngingo nshasha iherutse gufatwa n'igisagara cya Bujumbura isaba bene ibibanza kubisubiramo igasubirira ingingo yari yafashwe n'umukuru w'igihugu ibuza abapanze ibibanza badandarizamo kubyishura. Abapanze bavuga ko abo bapangiye benshi ari abategetsi ngo baca bitwaza amabanga bajejwe aho bafashwa n'igipolisi kubasohora ku nguvu.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Sinashimiye ni we yifuza yuko umudandaza atusubira kuri uwakoteye hanyuma uwo nyiradandaza akaba ari we yandikwa kuzuzayiha hanyuma ukaba muri iyi minsi naho haje ingingo ivuga yuko ibibanza bizasubizwa bene ibyo kandi nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yavuze yuko ata muntu n'umwe agaba ikibanza cyo mu isoko ibibanza ntibyamere ibibanza bizareba ikibazo kidasanzwe kubera ubu abo babayeho ibibanza nyine usanga n'abategetsi abajefu bo hejuru bazana n'igipolisi ngo kuvayo nko mu isoko ya Jabe hoho bamwe bagiye baciye amande ubundi bamuhaye indwi uwo muntu bakaba yakuye kikadandaza ibirato.
Babona ko hakwiye izindi ngingo mperekeza ziza gutomora ingene impande zose zibana canke zibisanya mu bibanza atawubangamiwe.
Rero kwa dusabe ahubwo nyakuba mukuru gutafasha u Burundi nk'uko yari yasufashe ijambo ariwe yatanguye rivuga ati ntagire uwo usubira kuriha uwakoteye n'ubu afate irindi jambo avuge ingingo yoherekeza yotuma umudandaza n'uwo yabapangiye batarabona yiwe kuko kuva aho bavuge yuko ibibanza bisubijwe ahubwo amaraso ashira ashuha cane kuri abo bari bafite ibibanza bavuze ati ubu rero n'uwo mwahora muvugana n'uwo mwahora musangira umupangi muriha neza ubu nta muntu n'umwe bacumvikana n'uwundi ndetse hari n'uwavuze ati umwe muyitwaza ngo uwahajya ngo arabahenze ngo yabashutse.
Ruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba gatika kawe ntiturashobora kuronka Jimmy Hatunimana arongoye igisagara cya Bujumbura kugira ngo agire icyo ashikirije kuri icyo cuka kibi kirangwa muri abo badandaza na banyina.
Ni kwiryo jwi rya mugenzi wacu Alexandrine Keza duciye dusozerera ko ano makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwashyizemwo radio Inzamba agateka kawe naho ubutaha.